Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Amakuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera kuri uyu wa 15 munyonyo agizwe ahanini na politike. Turagaruka ku cifuzo cy'umunyamanga wa ONU aho asaba ko Burundi bubandanya gukurikirana naho leta yo yagitega ivuga ko atamvu yuko Burundi buguma bushingwa ijisho n'amakungu. Turagaruka kandi kwigurishwa cha munara ry'amatungo yabagirizwa gutembagaza ubutegetsi hamwe n'indwi yahariwe umugwanyi irikiratunganywa n'umugambwe CNDD-FDD.
Amakuru na Eddie Claude nini nahazwe.
Ndabahaye kaze kandi ndabifuriza n'umunsi w'Imana mwiza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yirigiye kubandanya rikurikiranira hagufi igihugu cy'u Burundi nabwerutse gusaba ko cyo kugwa ku rutonde rw'ibihugu rwigwa mu nama y'umutekano ya ONU. Je biri mu rwandiko rwasohowe ku munsi wa kabiri n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Uyu munyamabanga asaba ko ibiganiro bihuza bose bikwiye gusubira kuba kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu. Parfait mudasiga.
Nkuko bigaragara mu rwandiko rw'impapuro zishika 19 rw'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres, ibya nkenerwa byose byari gutuma amahoro n'umutekano bisasagara mu Burundi ntabiraboneka. Muri urwo rwandiko bakavuga ko hagikenewe kunywana kw'abarundi hamwe no kwishyira kwizana kw'abarundi bose muri politike. Muri icyo cegeranyo ciwe Guterres yavuga ko hazoba ukuganira hagati na leta y'u Burundi kugira haboneke ibiganiro kubijanye n'ukuntu ishyirahamwe ONU yokorera mu Burundi. Umunyamabanga wa ONU yemeza ko umugwi uzoza inyuma y'ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi uzoba ari umugwi ukurikiranwa n'intumwa idasanzwe ya ONU mu karere k'ibiyaga binini. Antonio Guterres mbere yuko ibiganiro biba akavuga ko agasaba ashimitse iyongerwa ry'ikiringo ry'ibiro by'intumwa idasanzwe ku Burundi gushika kuwa 31 gitugutu umwaka w'2021. Umunyamabanga mukuru wa ONU muri cyo cegeranyo ciwe Burundi buri mu ngorane zidasanzwe kubera ibiganiro byahagaze agasaba ko ibiganiro byosubira gutangura hagati y'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ishyirahamwe rigize ibihugu bya Afrika, ishyirahamwe ONU hamwe n'u Burundi. Muri cyo cegeranyo umunyamabanga Antonio Guterres avuga ko ugwaruka rw'imbonera kure rwa CNDD-FDD ari rwo rutuma haba umutekano muke mu Burundi. Akavuga ko leta y'u Burundi ibishatse ishyirahamwe ONU ryiteguye kugira ngo ribafashe kwaka ibigwanisho gwaruka rw'imbonera kure hamwe no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu Burundi.
Ibiganiro bidakumira byasabwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU rero mu cegeranyo aherutse gushira ahabona bishobora kuba nk'indoto kuko inzego nshasha zirongoye igihugu zamaze kujaho. Ivyo bivugwa na bamwe mu Barundi bavuganye na Radio Inzamba. Abandi babona ko amahoro aruta byose ko rero ubutegetsi bwo kwemera kwicara hamwe n'ababugwanya kugira impore igaruke mu gihugu. Umviriza.
Sinibaza ko akama k'umunyamabanga mukuru wawo ni hari sho kazoshika ko mu kondo za leta y'u Burundi kugira ngo iganire nabo batavuga rumwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Kuko leta y'u Burundi ubwayo bigaragara ko atagaciro na gato igiha ONU. Ibigaragarira mu majambo atandukanye aba bategetsi nyine bagenda bashikiriza aba bategetsi nyene nta gaciro na gato bahe ibiganiro, babona ko ikizotorera inyishu ibibazo bya politike mu Burundi ari ikigwanisho hamwe no kugandagura uyo wese afise ibyumviro bitandukanye n'ibyabo.
Kukagaye n'agasuzuguro ya leta y'u Burundi bayicaye ibiganiro bidakumira bifatiye ku binyoma ibiganiro inyuma yuko bitoshoboka ntibinakenewe. Ubundi leta y'u Burundi iri mu mahoro n'umutekano nta vyera ngo de intoki zamaziriho. Uburundi buri mu mahoro n'umutekano duhanzwe no gushyira mu ngiro imigambi ya leta mbyeyi yo guteza imbere igihugu mu mpande zose n'iterambere kuri bose. Ibiganiro nibaza ko ari babandi baraguma basamaza imigambi ya leta nyuma y'uko itoba bishoboka ntibinakenewe mu Burundi nta njyane ziriko zirabana.
Ibiganiro nta nyishu ishobora gutora Burundi kuko ica mbere nyine ibintu byaramaze kuyanga kuva kera. Urafite ko bamaze guhindura constitution kimwe cyaba ramaze kubitura ibintu byose ijye constitution shasha bagize ituna en faveur ya president nta avantage mwe gihugu ayikuramo cyane byose bija bishigikira abategetsi nyine ibiganire baradorganiza barayo kwa cyo bamwe ko dena n'umuntu n'espera brem
kimwe kana kanya na mahirwe nabiha kubera ubwambe abarwanya leta n'umuheto ntango uvuga araronka tokeneza ivyo biganiro ayishimiye umugambi wiwe sndd-fdd ubwa kabiri abanyepolitiki bahunze nabo nyene uriko uraraba basa n'abari mu itiro nta gikorwa bariko barakora ubwa gatatu amakungu ntango uvu yigeze ashira kuri leta ya sndd-fdd kugira yemere ibiganiro ntakiriho na kimwe rero cotuma leta ija mu biganiro keretse ivyo mvuze haruguru bihinduka kubivuga n'ibisanzwe muri nagabwiwe ariko igihugu c'uburundi kimwe n'umutekano kimwe n'umutekano kubera amatora yarabaye harashwaho inzego zivuye mu matora kimwe yuko mwana umutekano kubera hari n'impunzi yari yarahunze ziriko zirahunguka twari tumenyereye kare iyo habaye amatora nayo mu Burundi hari abahunga mugabo kigihe coco aho guhunga bahunguka imba rejo rero abavuye muri atari umutekano ni abantu baje guhenda na mukuru wabonye bakamuha amarapo atiyo kumbuza politiki bipfuza ibyo gusiga ubutegetsi ariko rino arindiwe amatora tuba muri 2025 n'undi tuba tuba amatora na 2025
intambwe umunyamabanga mukuru wa Nations Unies ateye ni intambwe ikomeye cyane kuko nta wundi muti ushobora kuba wugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi atari ibiganiro bidakumira bihurikiyemo bose nk'abarundi kuko abegwa n'ibibazo baticaye hamwe nta kindi kintu cyoshoboka birashoboka kandi ndabyizeye kuko nta gihugu gishobora kunamirana muri ino si iyo umuntu ashaka amahoro yemera n'ibiganiro kugira ngo amahoro agaruke kiretse niba bashaka intambara
Mukura jani n'ubutungane kuva ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 11 munyonyo gushika kuri wa gatandatu igenekerezo rya 14 ku kwezi kwa munyonyo nyene gushika ngaje ubutungane bwaratunganije igikorwa cyo kudandaza icyamunara n'amatungo abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 urunani sefo arusha rurikiyemo imigambi itavuga rumwe na leta ruvunira kagohe abo bose bashaka kugura ivyo bintu ko batokwijajara ngo hazogere gihe ubutungane bugasubizwa ijambo ivyo bintu bigasubizwa bene vyo unanise fo arusha busigura kandi ko ivyo bintu leta ishaka kugurisha atari vyo umuntu kugiti ciwe ahubwo ari vyo imiryango nkuko bivugwa na Frederic bavuga inyumvira arongo unanise fo arusha rutiyemo imigambwe itavuga rumwe na leta
inzego z'igihugu zabuza gutegera ko turi mu bihe bidasanzwe ingingo ziriko zirafatwa ubu nige zishobora gusubirwamwo kuko nta vyamahahandi ibyo bintu biriko birafatwa by'abo bantu ejo hashobora kuza ubutungane maze bukabeza ibyo bintu bikazosubizwa burya gufatirwa ibintu byawe si ibintu by'iwawe ni ibintu by'umuryango bariko baraniga imiryango y'abo bantu ubwo ni ububisha budasanzwe kubera ko uyo muntu yagize ikosa se muryango cuhanwa gufata ikintu cy'umuryango kubera ko ari serugo uhanywa mu muryango kandi ejo bazubibazwa imbere y'amasentare ubutungane aho buzobonekera buryo ejo buzoteba buboneke kuko nta byamahahandi rero abaza kubigura cyangwa bazobigura bame bazi uko bishobora kubagendekera ejo murabe abantu bacekeye mu by'abandi abantu banyaga iby'abandi 72 abantu baguze ibyanyazwe ingorane bagize burya naba nizo ngorane bashobora kuzogira na kagwenda bakubitiye ntibibaze bati ubutegetsi buriko burakora ko ari ibintu bizogumuko imanzi cyangwa ubutegetsi ko buzogumuko ibyo bwakoze byose kaguma bifukerewe burya ibintu biteba bigahinduka ndasaba abarundi bumve ko ibintu biteba bigahinduka na cyane cyane abantu baza kugura ibi bintu bariko baragurisha bibaza bati ngo bagize amakosa nkumborejo nibaburana imbere y'ubutungane nyabwo bashobora kuba basanga bazoshobora gusanga ko abakosa bagize ahubwo abagize amakosa ari abo uyu munsi ariko arafata ingingo kubera ko bari ku butegetsi
mu gitabo cy'amategeko agenga imanza ziburanisha mu ngingo yayo yacyo y'2021 abacamanza bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira igurishwa ry'ibintu ribaye mucamunara ribe ku mugaragaro ivyo kavyashikirijwe n'umushingwa amanza Jean Vier Bigirimana nyuma yaha bamenyesha makuru bankiwe ku wa kabiri kuja kurondera makuru ariko arabera ico camunara matungo yabagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 icamunara cariko kibera mu bigo by'ubushiranganje ubwo butungane kubwo umunyamategeko ivyo vyerekana ko hariho bamwe mu bategetsi mu gihugu bagomba kugura ayo matungo barenza amategeko umviriza umushingwa amanza Jean Vier Bigirimana
ya mategeko rya bibwirizwa shingiro yaba yandi mategeko agenga ingene ubutungane bukora aravuga neza yuko gucimanza biba kumugaragaro bisigura yuko niyo hageze kugurisha shanki ibindi byose bikogwa ubutungane bwatezwe gukora kubijanye n'ibyo baburanye aho bari kubarafa ibyo biteza kwa kumugaragaro uretse imanza zimwe zimwe nke yazishobora gusaba yuko ababuranyi ivyo bashikiriza bitaba ku mugaragaro kubijanye no kugurisha ibintu biba byafashwe turafise cyane cyane igitabo c'amategeko agenga iburanishwa nishyirwa mu ngiro y'imanza z'amatati mu gifaransa code de procédure civile mu ngingo z'291 nizikurikira baravuga neza yuko umucamanza ariko ashyira mu ngiro urubanza mu kugurisha ibiba byafashwe cyo kimwe n'abasanzwe baba ariko baramufasha wo bita mu gifaransa huissier de justice bategerezwa gushira habona umunsi n'ikibanza iryo gurishwa rizobera ko ni kuvuga imbere yaho biteza kuba byaciye mu bimenyesha makuru cyangwa bikaba byamenyeshejwe nyine ibintu bigiye kugurishwa ni kuvuga kandi iyo hatakurikijwe amategeko muri ico gihe wari karanyagwa ibintu wokumbura abayatsinzwe mu rubanza arafise uburenganzira bwo gusaba yuko amakosa yakozwe akosorwa ku munsi w'ugurisha iyo ibyo bita mu gifaransa vente aux enchères hari n'abavyita vente publique bisigura yuko uko kugurisha kwama gutegerezwa kuba ku mugaragaro iyo ngingo duje kuvuga ya mategeko irategeka yuko umucamanza ariko arabikora n'uwa mufasha bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiriko birakogwa bibe ku mugaragaro bisigura yuko nta mvo nimwe yotuma kugurisha ibintu biba byafashwe biba mu kinywabi nimba bidashobora kumuba ku mugaragaro naho abantu bakirinda kubigura kuko bisigura yuko bazoba bariko barasahura mu bandi kandi mwe nivyo amategeko araheza kabihana
makuru aravuga muri politike kandi twababwiye ku mugambwe CNDD-FDD uri kuratunganya nkuko wama ubigenza uhimbaza indwi yahariwe umugwanyi mu gihugu cyose indwi yama itunganywa mu kwezi kwa munyonyo ku mwaka umugambwe CNDD wa Leonard Nyangoma ari nawo wavuye mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi muri kino gihe uranegura ingene umugambwe CNDD-FDD usano witirira kufisa abagwanyi wonyene Leonard Nyangoma akavuga ko ahubwo CNDD-FDD uriko ushaka kwiyamamaza gusa wakababazwa nuko intumbero bari bafise igihe bafata ibigwanisho itariko irakurikizwa n'umugambwe uri ku butegetsi kugeza uno munsi iyo ntumbero nayo ngo yari gutuma abarundi bose mu butandukane bwabo batera imbere muri demokarasi nyakuri kubwa Charles Nditi jarongo umugambwe ipona utemewe n'ubutegetsi bw'igitega abo umugambwe CNDD-FDD ngo ntibari bakwiye kwitwa abagwanyi bo kubera uko barangwa n'ubwicanyi butagira izina bakoze imbere y'uko uwo umugambwe ushikira ubutegetsi Charles Nditi javuga ko umunsi wahariwe umugwanyi ngo bari ukwiye guharigwa abarundi bagwanije rumariza bari kumwe na mwezi gisabo mu gihe Burundi bwari ko buharanira ubwigenge amatwi Charles Nditije
bega yongwanu bagwanye yitwa ngwiki ya marika barundi ataico yabamajije ko amazi imyaka yababa 10 bica inzira karengane zateza za buta bagandagura bacitse ku icumu muri 1993 kibugendana n'ahandi bategera abantu mu miduga bakabakuramwo bakabica kubera ari abatutsi cyangwa basa n'abatutsi ibyo nibyo bariko barahimbaza ibyo nibyo bariko barigina ahabwo nibaze yuko atasoni bagira bari bakwiye gusaba ikigongwe kuko atarwo bwicanye ntangwano bagwanye mbere muri iyo myaka yose nta n'umutumba nta ni commune bafashe muraje ko bashikira ubutegetsi iciye mu biganiro byabaye nyuma y'amasezerano ya Arusha bagasinya ico bise guhagashirwano mwaka 2003 ibyo rero nibyo byabashikanye ku butegetsi subwo bwicanye bwatikije inganda ntawigina ko yahekuye Burundi ko yishe mwene wabo ataca mugiza ibyo na kamaramaze kuri jewe umunsi wahariwe umugwanyi woba wo kwibuka abarundi biyamirije rumariza na cyane cyane bakibuka ingabo za mwezi sabo ingabo bitaba dasigana bafashe imyambi n'imiheto baragwanya abadagi ico bita ingwano yabereye indago arya imuramvya hajya nkahora ministeri mbere yuko hasinywa atewe ku mukono ku masezerano ya Kigali bise traité de Kiganda abo bagwanya umwasi bagwanira ukwikukira ku Burundi ubwo ni umunsi mukuru twahimbaza ku bwanje ibindi byo ni kwitamba ku muvyimba no gukora mu ngovu abarundi bahekuye
mukurangiza makuru mu makuru yaranze inondwi abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri no w'Imana umwaka urenga ko hafi ukwezi bapfunzwe Christine Kamikazi Agnesi ndiri ubusa Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bakiri umunyororo wo gufungwa imyaka ibiri n'igice hamwe ni hadabu ringana n'umuriyoni kuri umwe wese abo bakaba baciriwe ubwo rubanza na sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Bubanza tubise ko abamenyesha makuru bagaritswe kugenekereza rya 2022 gitugu tu mwaka wahera y'Ibubanza bakaba bagirizwa gushaka gufatanya mu guhungabanya umutekano w'igihugu ingingo amashyirahamwe y'abamenyesha makuru n'abaharanira gateka kazi na muntu haba mu Burundi no ku isi yiyamirije tuguma twibuka rero abo bagenzi bacu bazize umwuga wabo wo kumenyesha amakuru abanyagihugu nuko radio inzamba gateka kawe murakoze mwese mwamuteze abiri amakuru makuru yaranze inondwi ni hano agarukiye mugira amahoro aiwan
Eddie Claude nini na hasi
ngiye inzamba
inzamba irasamirana
amakuru makuru yaranze inondwi